Hii ni Radio Isuja Amerika. Isuja Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese mututeze amatwi. Muri kumwe na Fidel Niyongabo, ndabaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha.
Uravye imyaka 50 iheze hari ibintu byinshi byahindutse. Nkuko mubizi twarashoboye gutora umuperezida wa mbere w'umwirabure. Uravye abirabure benshi muri kino gihugu n'abakuru b'amakompanyi akomeye gose.
Uwo ni Leonce Hakizimana, umuhinga mu vya politike aba mu gisagara ca Chicago muri leta ya Illinois muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuga ku kugene ibintu Martin Luther King Jr. ibintu vyoba vyarahindutse. Martin Luther King yaharaniye ibirimwo uburinganire hagati y'abirabure n'abazungu, kugenere ibintu vyishafashe muri iki gihe murantunga imyaka 50 nyuma yuko agandaguwe. Uno musi kwa gatatu amakungu yibuka imyaka 50 irangiye Dr. Martin Luther King Jr. yayoboye umuhari w'abaharanira gateka kabirabure, akaba yaranatsindiye agashimwe k'amahoro kitiwe Nobel agandaguwe. Bamwe mu bana biwe n'abandi banyacubahiro batari bake basubiye gutera kamo jo kuwa kabiri, kuko ubutungane butaraba ibara ry'urukoba bwoba mu gisagara cha ivyo yabivugiye babivugiye mu gisagara cha Memphis muri leta ya Tennessee, aho ubuzima bwiwe bwarangiriye ku itariki zine z'ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe magana icenda na 1968. Umukobwa wiwe muto Bernice King avuga ko bamubuze ahitanywe n'urusoro rw'umwicanyi, mu gihe umuhungu wiwe mukuru Martin Luther King wa gatatu yatangaje ko mu minsi mikeyi irangiye mu gisagara cya Sacramento muri leta ya California umusore yarashwe afise telefone mu minwe. Savye ko hoba ubutungane kuri uwo musore. Martin Luther King Jr. yaravuze ku butungane mu majambo azokwibukwa yashikirije umunsi w'imbere yuko agandagugwa. Dr. King yavuze ko ibihe biri imbere bitoroshe na gato, ko yamara ivyo ataco bihindura kuri we kubera yashikiye umugambi yari yishinze. Yatangaje ko nk'umuntu wari we wese yo kwifuza kubaho ubuzima burebure, ko yamara ivyo atari ivyo bimuraje ishinga. King yavuze ko ashaka kurangura iby'Imana yamushinze. Yavuze ku Imana yamurekuriye gushika ku isonga ry'umusozi aho yaravye akabona igihugu c'amasezerano. Yatangaje ko ashobora kutazo hashika nabo bari basangiye urugamba, ko yamara ashaka ko bamenya ko abirabure bazoshika muri ico gihugu c'amasezerano. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Tuze mu makuru yo mu karere, aho ku munsi ugira kabiri hamanitswe intonde z'abiyandikishije kugira baze bitaba amatora yo guhinyanyura ibwirizwa shingiro n'amatora yo gushiraho inzego zizorongora igihugu cy'u Burundi. Mu gitondo c'uru no munsi kwa gatatu hari hakiri ibibanza bitari bwaheze kumanika izo ntonde, abanyagihugu baza kwiraba imyidogo ni myinshi kuko bahamara umwanya utari muto mu gihe bakigwa n'umuntu umwe. Kubindi twumvirize umenyesha makuru wacu Raymond Zimana.
Uravye imyaka 50 iheze hari ibintu byinshi byahindutse. Nkuko mubizi twarashoboye gutora umuperezida wa mbere w'umwirabure. Uravye abirabure benshi muri kino gihugu n'abakuru b'amakompanyi akomeye gose, abaye nabo barafise baratwara ahantu n'abakuru bo hejuru gose, abirabure n'abazungu benshi. Hari ibintu byinshi basangiye mu butima busanzwe bw'iminsi yose, mugabo sino ivyo ntizohava bitwibagiza urugendo rurebe dushigaje kugenda. Uravye na cane cane nk'uko mubibajije ivyerekeye kutangana mu bintu vyerekeye ubutunzi, ubukene buhari muri kino gihugu mu birabure ni bwinshi gose. Mukaraba n'ubwicanyi bw'ingwano, inkoho zamazavuze na cane cane ngene abapolisi n'abirabure imibano yabo itari myiza, usanga umwirabure bamwica bamuhoye uko ari umwirabure. Hari n'ibindi bintu byinshi ubona yuko tugifise urugendo rurerure gose.
Tugarutse ku vyerekeye muravuze ko imigendanire cyane cyane ku vyerekeye abirabure na bazungu ishobora kuba yarahindutse, ariko hariho abandi bavuga ko ikibazo cy'ubutunzi kikiri ikibazo gihambaye cyane gose mbega ico kibazo cyo torerwa umuti gute
ya igihe Martin Luther King yapfa hari ibintu yari kwaragwanira gose avuga ati turakwiriye kuraba ngene twobihindura hariho kimwe muri cyo hari vyerekeye ku amashuri ngene abirabure nabo bashobora kuja mu mashuri nk'abazongo niho bihera ne nubu iyo ngwano tugeze muri 2018 tukigwana muri kino gihugu muri Amerika ndakumbariye ahuvuka ukampa agacimbira uvamwe na commune ndashobora kukubarira uri umwana avutse ndashobora kubarira ngene indiro yawe izogenda yukitobanziza canke nabe ivyo vyerekana ingene yuko naho leta ikwiriye guhera kwiriye kugaragaza ugashikira amashuri kugira ngo abana bavuka bakure bari mu mashuri bafite bashigikiwe bashobora kwiga amashuri bagashika iyo bashaka muri ico gihe biza ayo mashuri baduheza bashoboye kwitunga mugabo turavye ntiturashika hiyo abirabure benshi turacahari iyo ngorane yacahari
muri iyi minsi iheze kandi mu mezi aheze kandi mu myaka ya vuba iheze haribonekeza cyane cyane ubwicanyi aho nk'umwirabure yicwa abapolisi biketse ko afise inkoho n'ibintu biriko biracika cyane rwose ikaba mu gisagara cya Sacramento hoho muramaze kubona imyiyerekano imaze iminsi mbega muribaza ko ivyo byoba bifitanye isano n'ibihe turimo
ya birafitanye isano rwose kuko uravye ingene abirabure baguma bafatwa naho tuvuga ngo twarate ngo hari iterambere ryabaye nivyo ryarabaye mugabo wibajije yuko haheze imyaka 50 Martin Luther King avuga ati abapolisi barakwiye kugabanura kwica abirabure kubakurikira abaho ubwirabure bwabo ukibaza ko imyaka 50 iheze tukaba tubandanya twigira iyo ngwano byerekana yuko koko dufise urugendo rurerure kugira ngo ubwoko bugabanuke muri kino gihugu
ariko hariho n'abazungu nabo nyene barabicwa bagirizwa ko bafise inkoho ugasanga tazo bari bafise ibiharuro bitangazwa bivuga ko abazungu bamaze kwicwa muri ubwo buryo ari 6% mu gihe abirabure bicwa muri ubwo buryo barenga 14%. Ivyo ntivyo babiva no kukuntu n'abapolisi nabo nyene bahora baraswa rimwe rimwe
nitwo hava twitiranya yuko abirabure baba bigenza nabi ukafata umwirabure ugasanga yagiye yakoze ibibi hirya no hino nivyo twahava tugira ngo tubisigure ko arico gituma umuzungu yogena agakica umwirabure amuhora ubwirabure bwiwe ivyo ntaho vyoba nta muntu yoshigikira yuko umwirabure yogenda akica yica umuzungu yica umwirabure akora ikibi turakwiye gusemera tukavuga ati uwo mwirabure yakoze ikibi arakwiye guhanwa akurikije n'amategeko ya Amerika mugabo ntitwohava tugomba kubishyira hamwe n'uko umuzungu agenda akica umwirabure umwirabure ariko arasemerera avuga ati ntonyishe ntangoho ngira mugabo agataka akamwica turavye yaba yari umuzungu ntiyari kumugirira gutyo ni ukuvuga ntitwovuga ko ari abapolisi bose babigira mugabo ivyo niyo bigizwe rimwe canke kabiri ni kenshi
Leonce Hakizimana murakoze cyane gose ku kanya mwaduhaye
murakoze namwe
mudutunge rero iyi nkuru nkuko mbyumvirije yari yerekeye imyaka 50 irangiye Dr. Martin Luther King agandaguwe mugenzi wacu Frederic Nkundukije akaba yavuganye na Leonce Hakizimana umuhinga mu vya politiki aba mu gisagara ca Chicago muri leta Illinois ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika amubaza ukuntu abona ibintu yaharaniye birimwo uburinganire hagati y'abirabure n'abazungu mu vyerekeye ubutunzi byifashe imyaka 50 inyuma yuko agandaguwe tuze rero mu karere k'ibyaga binini kumusugira kabiri hamanitswe intonde z'abiyandikishije kugira baze bitaba amatora guhinyenyura ibwirizwa nshingiro n'amatora yo gushiraho inzego ziyobora igihugu cy'u Burundi mu gitondo cy'uno munsi kwa gatatu hari hakiri ibibanza bitari bwaheze kumanikwa izo ntonde abanyagihugu baza kwiraba imyidogo n'imyinshi kuko bahamara umwanya utari muto mu gihe bakirwa n'umuntu umwe ibindi twumviriza umumenyesha makuru wacu Raymond Zimana
hamwe aho twaciye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ntibari bwaheze kumanika intonde zose z'abiyandikishije kugira baze kwitabe amatora eka naho bari bahejeje hari ikibazo cy'ukwakira abakeneye gukosorerwa amakosa babonye ku mwidondoro wabo iyindi ngorane nuko bigoye kubona izina ry'umuntu abanyagihugu ijwi rya Amerika ryasanze mu bibanza bitandukanye basaba abafasha abatazi gusoma no kwandika kugira umuntu akoreshe umwanya muto muri ico gikorwa no kongereza abakozi muri ivyo bibanza
hajewe fisa abavyeyi ntibitse baraje ntibibonye ubona yuko bazoca batabwa ubuguma bwabo canke bwabo hene bwabo ngo basubiye kuja gutonda abandikisha ka nigikundi ico umwanya hari haba spekira ku mwanya badafise umwanya wo gutakaza kandi ubenshi abanyeshuri nkabikorera hariho nkabadandaza none nkubu ntakaje umwanya kuza kurondera rasio y'abantu ubu nje gutonda hana za gushiraho benshi n'imiburi nk'abatatu cyangwa batanu none se amara y'igihugu
afasha gutaze gusoma uharuye nkubu burise bavuga ko urondereze izi nimero cyahurira bipapuro byuzuye ngaha kugira utonde ubirondere ibi umwanya ngana gusa umwanya munini cyane ngiyano umunsi wose wo utabibona nk'abantu babatama kazi canke babatama ubona nk'ibigo bibondera gute nibarondera abantu babafasha babarondera bisunze tu ikati kurondera itsina cyane
urongoye umugwi ujeje gutunganya amatora muri komine Muha aremeza ko ari impapuro zitari bwamanikwe mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu kubera ibura ry'ibikoresho naho yemeza ko hari n'abanyagihugu batibona kuko batazi gusoma no kwandika
ariho amasantre na cyane cyane nk'amasantre usanga yegereye ku mpera z'igisagara usanga yaranditse abantu benshi rero abanyagihugu bwa mbere harabibura bivanye n'uko batazi kuraba kuri izo ntonde hanyuma ikigira kabiri hariho abantu intonde ari nyinshi twabahaye scotch mugabo zigaca zihera bigashika usanga ntibaraheza kumanika byose rero bamwe muri abo harabibura bivanye n'uko batazi kuraba hari n'abagira ubunebwe bwo kuraba gaca bagenda hari nabo rero usanga kubera ko scotch zabaheranye tukabimenya dutebye bagasanga hariho nk'impapuro nka zibiri zitatu batari bwamanike ugasanga umuntu ari kuri izo mpapuro
Adolphe Nshimirimana arongoye SSC Muha asaba abanyagihugu kuza bibangikanije agapapuro biyandikishirije ko kugira borohereze uwubakira narijya ari umwe gusa mu kibanza
sanzu uko byari bimeze nuko yateza kubanza ko kwafisha agaheza hanyuma agaca abona gukosora mu gihe abene igihugu bamenye kwiraba neza ntibyari bigoye mugabe ikibazo nuko kuntu usanga kwe kwa ari umwe nyene kuri sante nkuko biteguwe kuntu umunyagirwa aguma akenera ko wa muntu nyene yamwanditse ari waza kumurabira no bica bigomba kumugora nico gituma rero duhimiriza abene igihugu kugira ngo bazane kae gapapuro biyandikishije kugira ngo biborohere kuko ari wenyene kukubwira ati genda urabe izi nimero za kano gapapuro biyandikishije ko biroroshe
kiretse izo ngorane umunyagihugu twasanze muri mine mukaza yemeza ko atazo kwitabira ico gikorwa kuko yiyandikishirije ruguru iminsi nayo akaba ari mike
sinashobora kwandikisha ngaha mu gisaga ca Bujumbura ko ari vyaje kundakora ruguru avyaye ngombwa ko nca nyandikishiriza ruguru ariko rero ko twandikishije ruguru tubona ko bigoye kugira umuntu nk'ubu yasubiye kuronka andi ma kipasa kora ngahe Bujumbura ko asubira kuduga hariya mi 4 jours aje kora ko harimo amahinyu cyo baramwanditse neza tubona ko bigoye nibaza ko umuntu ashobora gutelefona abari hafi kuri tele bakamurabira bidakunze naho ntakundi yokata umuntu ashobora kuzosima akaja kwitora kamunye ntabyo bitokunda basanga harimo akagwane karimo ntakundi bizogenda ababijeje bazabigikwiriye
igikorwa cyo gusuzuma ko amazina yabiyandikishije yanditswe neza cyatanguye kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya gatatu kwezi kwa kane kikazorangira ku igenekerezo rya gatandatu kwezi kwa kane 2018 umugujeje gutunganya amatora seni wemeza ko izo ntonde fata kibanza zihejeje gusuzumwa zizoca zisubira muri seni kugira hasohoke intonde ntabanduka z'abazo kwitaba amatora ya kamaramaka mu kwezi kwa gatanu 2018 n'amatora y'umwaka w'ibihumbi 2020 yo gushyiraho inzego z'igihugu I Bujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
Mumunota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Igitunu ni imwe mu ndwara 10 za mbere zihitana abantu benshi ku isi hose. Mu mwaka w'2016 abantu miliyoni 10 n'ibihumbi amajana 4 bagwaye igitunu. Miliyoni 1 n'ibihumbi amajana 7 bahitanywe n'iyo ndwara nk'uko ishami rya ONU gitahamagara y'abantu OMS ribigaragaza. OMS igereranya ko ubuzima bw'abantu miliyoni 53 bwagarukiwe kubera bagize amahirwe y'ugusuzumwa iyo ndwara bashobora kuvugwa hagati y'umwaka w'ibihumbi 2 n'umwaka w'ibihumbi 2016 kurandurana n'imizi ndwara y'igituntu imbere y'umwaka w'ibihumbi 2030 nimwe mu migambi y'ubuvuzi OMS yihaye izofasha ingingo z'iterambere rirama mu kiganiro muri isanga mugenzi wacu Eugene Mukankuzi Mukanya yaganiye na muganga Grace Mutembayire wo mwishami rishinzwe kugwanya indwara y'igituntu mu kigo c'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda yatanguye mubaza uko ingingo zo kugwanya indwara y'igituntu zifashe mu gihugu
ingamba zo kugwanya indwara y'igituntu zirahari nyinshi niyo mpamvu indwara y'igituntu yagiye igabanuka muri iyi myaka ishize turegeranije imibare umuryango w'abibumbye wita ku buzima igaragaza ku bijyanye n'u Rwanda igaragaza yuko mu mwaka w'2014 twari dufite abarwayi 63 ku bantu 100,000 niho twabonaga umwaka w'2014 mu Rwanda ariko ubu ngubu tugeze ku bantu abarwayi 50 ku bantu 100,000 umwaka wa 2016 kugira ngo rero tugere kuri izi ntego twagerageje gushyira ugezeho ibikoresho bishya byaje mu buvuzi tugerageza gushyira imiti ahantu hose hari amavuriro mu gihugu tugerageza kwegereza imiti kugera no mu bajyanama b'ubuzima bazaha imiti abarwayi niyo byatumye dushobora kugabanya utuntu mu gihugu cyacu.
Muri make noneho nagira ngo musobanurire abantu indwara y'igituntu ari indwara ki?
Indwara y'igituntu ni indwara yandura ikandura mu mwanya w'ubuhumekero. Ni indwara iterwa n'agakoko kitwa Bacillus the Coach kakaba karavumbuwe mu mwaka w'1882 n'umudage witwaga Dr. Robert Koch kinjira mu mwanya w'ubuhumekero ni ukuvuga ngo gafata ibihaha kakongera kasekera no mu bindi bice byose bigize umubiri uretse umushatsi.
Uretse hehe?
Umushatsi.
Hanyuma igituntu kigaragara gute umuntu yamenya ate ko afite igituntu indwara igituntu?
Kugira ngo umuntu amenye ko afite indwara y'igituntu ni ibimenyetso dukunda kwigisha abantu ni ukuvuga ngo abakorora akaba yaragabanutse ibiro ukurikije uko yari asanzwe ameze akaba agira ibyumve byinshi nijoro akaba acika intege cyane akagira n'umuriro mwinshi urengeje ibyumweru 2.
Ubwo rero umuntu yamenya ko afite igituntu abonye ibyo bimenyetso yakora iki rero?
Yamaze kubona ibyo bimenyetso ni ukuvuga ngo yakorora akaba arengeje ibyumweru 2 cyangwa se afite umurizeze ibyumweru 2 yarivuje mbere yaho ntabone igisubizo ku mubiri we ni ukuvuga ngo ahita ajya kwa muganga noneho akabibwira muganga ibyo bimenyetso kugira ngo ashobore kumusabira ibizamini bijyanye no kugira ngo barebe ko afite indwara y'igituntu.
Ikiganiro rero muri isanga ni ikiganiro giha ijambo abakunzi b'ijwi ry'Amerika bakabaza cyangwa se bagatanga ibitekerezo n'inama bumva zafasha kurushaho kubungabunga ubuzima. Tubanze twakire Elvisi, urahagana hehe?
Ndi Bujumbura. Nagoma maze muganga. Imenyetso ye umuntu yayanduye ashobora kubyumva gute, ashobora kugira imenyetso imeze gute, ashobora gushuha cyangwa
yari amaze kubivuga ariko ubwungu aryo hasubiyemo cyangwa se kwiga no gukwigisha no guhozaho reka bwo akubwire muri make ya mbere yuko twakira abandi bakunze bijwi rya Amerika. Muganga Grace mwarimo maze kuvuga ibimenyetso ariko ndibwira ko nta bitaba bimo musubiryemo.
No kugira inkorora irengeje iminsi 14 no kuvuga ibyumweru 2 no kufita umuriro mwinshi no kuvuga umucanwa urengeje ibyumweru 2 cyangwa se ukabunanuka cyane kandi ubona nta mpamvu ukaguma ugenda unanuka mu buzima bwawe birengeje ukarenza nk'ibiro 3 ku kwezi bigenda bimanuka ibyo byose cyangwa se ukagira ibyunzwe byinshi no kuvuga ibyuya byinshi mu ijoro navyo ni imwe mu bimenyetso bigaragaza cyangwa ukabona aturanye n'umuntu yagwaye icyo gituntu agwaye icyo gituntu navyo ushobora kwikeka ko yaba yarakwanduje nubwo ibimenyetso byaba bitaragaragara nabwo byasaba ko ihutirwa aja kwa muganga.
Bivuze ko abantu bafite umurwayi w'igituntu mu rugo nabo bakwiye kwisuzumisha?
Ego cyane, niyo mpamvu nko mu Rwanda muri programme yacu umuntu wese ubana n'umuntu urwaye igituntu akorora. Ni ukuvuga ngo umuntu akorora kuko hari abantu barwaye igituntu cyo gufa kitagaragaza ko umuntu akorora, ubonwa na muganga yagiye kwa muganga. Abantu bose barwaye igituntu bakorora iyo bageze kwa muganga bagafata imiti bita dusura imiryango yabo kugira ngo turebe niba mu muryango wabo nta muntu urwaye igituntu.
Icyo gituntu cyo mu magufa nacyo kirandura mwatubwiye ko igituntu cyandurira mu mwanya w'ubuhumekero umuntu adakorora akaba afite icyo gituntu cyo mu magufa nawe yakwanduza abandi?
Oya, umuntu ufite igituntu kitari mu myanya y'ubuhumekero ntabwo yanduza kuko aba adakorora. Nababwiye ko indwara y'igituntu yandura ari uko umuntu akoroye noneho twa dukoko tugasohoka tukanduza abandi. Igihe adakorora ntabwo ashobora kwanduza abandi.
Dusubire ku murongo wa telefone.
Ndashaka nshimire uwo mutumirwa mwatumiye kuri kino kiganiro. Urabona nka twebwe abantu bato bato nk'akarorero akabazo ka mbere turafunze gusoma kwicupa hama tugahererekanya mbere mu mico y'ikirundi nkiyo twagize imanza cyangwa nushaka ubyita ubukwe turagenda mu manza tugasangira umukenke bamwe bagasoma bagakuta bagahereza n'imikenke abandi muri ubwo bwoko bw'ibituntu umuntu arashobora kwandura muri ubwo buryo hama nibaza yuko umuntu agwaye igituntu warabonye yuko bamwiyegereza cyane muri ubwo muntu aba mugwaje birashobora gushika akandura iyo ndwara none muri ibyo bintu mvuze umuntu yoshobora kubyirinda bigakunda nk'ingenda nyizwi cy'Amerika ndabashimiye murakoze
urakoze cyane rwose Eliya nawe kuri ibyo bibazo byawe byiza Dr. Grace ibibazo bya Eliya
nabyumvise cyane icyambere atubwira abantu basangira ku muhehe no kuvuga ku mukenke basangira inzoga ubundi ibyo ntibyemewe mu gihe tugezemo byaba byiza ku muntu akoresha umukenke wiwe akanywa n'icupa ryiwe kugira ngo batanduzanya icyo tubyigisha abantu ahantu hose kugira ngo abantu iwacu mu Rwanda ntabwo abantu bagisangira ku muheha abantu umuntu wese afite umuheha we ni ibintu twaciye no gucira hasi ibyo ni ibintu bimwe bishobora gutuma twadukoko tunyura aho ngaho tugashobora kwanduza umuntu ibyo rero ni kwigisha abantu niyo mpamvu buri gihe twigisha abantu kugira ngo ibyo bintu bicike hanyuma ikindi kintu yatubajije yabajije ikintu kijyanye n'ibimenyetso ku bimenyetso byo ngira ngo twari twabivuze uko bimeze
ahubwo ya ukuntu umuntu yakwanduza undi tuvuge umuntu yakwirinda ate nk'umuntu w'umurwaza urwaje umuntu w'umurwayi w'igituntu
umuntu w'umurwaza kumuntu umuntu amwirinda icyambere y'umuntu arwaye indwara y'igituntu tumusaba ko abari umwanya munini ari hanze kuko iyo umuntu ari hanze atari mu nzu twadukoko dusakaye hanze ahantu hari izuba duhita dupfa tugatuma tutanduza abandi cyane ni ukuvuga ngo umurwaza nawe bisabaga ko igihe gishoboka umurwayi we amushyira hanze ku kazuba kugira ngo twa dukoko tutaguma mu nzu ngo ducucikane dushobore kumwanduza ikindi tubigisha uburyo bakorora umurwayi tumubwira ko yakorora ku munwa kugira ngo twa dukoko tudashobora kukwandura ikindi tubigisha nuko tubabwira ko ashyira imiti neza ibyumweru bibiri bya mbere ntaba gishobora kwandura
ubwo asakoroye agapfuka umunwa tuvuga agakororera mu ntoki yarangiza akaha nk'umukono undi twa dukoko tukaba twapfuye cyangwa ashobora kumwanduza
tubigisha uburyo bakorora ni ukuvuga ngo bafata mu nkokora inzi niba munyumva mu nkokora noneho akariho bafukisha umunwa ntabwo bakoresha intoki barabibigishije barabizi ntabwo gukorora ufukisha intoki kuko intoki ushobora kuzanduza mugenzi wawe bakoresha ukuboko bagafukisha ukuboko baguhinye kugira ngo badashobora gukoresha intoki zabo ngo bazanduze abandi
ufite
amashusho tubaha uburyo bazi uburyo bakorora
ibyo ni byiza hanyuma twakire na Donatien
ibyo byumbura mu Burundi
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ndafite ikibazo nagira mbaze muganga ukuntu mwebwe mwamuvura igituntu navuga ngomba kubaza nari menyereye aha mu Burundi mu kuvura igituntu sinzi ko aryamyeho n'uko n'ubundi ntabisobanukirwa neza nahora numva ko hariho ibigo bya kera abarwayi b'igituntu bakagumayo ntibaje barivuga bataha mugabo ubu ndabona abantu mu kibano bariko barivuga igituntu hanyuma bagataha bakagenda bagatora imiti ariko bakagenda kuyifatira muhira ariko none ko twumva igituntu cyandukira uko usanga ari umuntu afise umugore cyangwa ari umugore afise umugabo mbega nta kuntu naho yaba ariko aragira umuti yobandanya yanduza abandi mu gihe atagumye ku bitaro ngo abe aho nakwita muri izo remangagume ariyo we ahantu atanduza abandi bakomeye mbega ibyo nibyo biri mu bituma igituntu cyiyongera cyangwa ugasanga hariho ukudafata imiti neza bivanye n'uko umuntu aba ari mugira adashobora kumukurikirana neza nk'uko biba ari kwa muganga murakoze
mwabyumvise ibibazo bye rero nubwo mwari mumaze kuvuga igihe umuntu ashobora kuba atakwanduza ariko ubwo mwamusubiriramo mukanamubwira n'uburyo igituntu kivurwa abantu bataha cyangwa se baguma kwa muganga
niyo kuri arakoze ikibazo bagije yabanje kubaza icyambere impamvu abarwayi batakijya muri izo rma ngo bajye mu bigo bari basanzwe bajyamo ntari za kibimba cyangwa se mu Rwanda habaga ahantu hitwa igishari ubu ngubu ibyo bintu ntabwo bigihari kuko buriya abantu bagombye kumenya ko umuntu iyo indwaye igaragaye ntabwo umuntu abacyanduka ko umuha imiti. Ikibi ni babandi bakiri ahantu batazwi, mwamwazananye muri bisi, mwamwamye musengana muri kiliziya, abo ngabo nibo bateye impungenge kuko aribo bashobora kwanduza bataramenya indwara yabo. Ariko umaze kubona imiti, nababwiye ko yamaze ibyumweru bibiri, ni ukuvuga indwi zibiri, afata imiti neza ntaba acyanduza. Kandi tubabwira ko iyo umuntu atangiye gufata imiti tumwereka ingamba y'uburyo ashobora kwirinda, ni ukuvuga gufungura amadirisha, kumara umwanya munini hanze, kumenya ukuntu akorora, ibyo ngibyo babizi uburyo yirinda ntiyanduze abo bari kumwe. Ikindi abajije ngo kuki ubu ngubu abantu banywa imiti bagataha, kandi bakibaza ko kubanywa imiti ashobora gukomeza yanduza, nababwiye ko iyo amaze ibyumweru bibiri atanduza. Ikindi yatubajije uburyo bafata imiti ngo ko abantu bashobora kuyireka kubera ko banywa imiti bataha batari imbere ya muganga. Nuko tuvuga ko iyo umuntu ari ku miti buri munsi anywera imiti imbere ya muganga, ni ukuvuga ngo buri munsi ajya ku kigo nderabuzima, ni ukuvuga kuri dispensaire, cyangwa se akayihabwa n'umujyanama w'ubuzima, ni ukuvuga ngo umuntu wabihuguriwe umwegereye ashobora kuyimuha umunsi ku wundi amureba afata imiti.
Reka twakire noneho na Vincent.
Ngende hano mu mujyi wa Kigali, niho ndimo ndabakurikirana. Mbe mbanje kubashimira cyane ku kiganiro watunganyije, kuko ikiganiro kirebana n'ubuzima ndazi neza ko iyi radiyo yumvikana ku isi hose, kandi turabakunda kandi turabakurikirana inshuro nyinshi kubw'impanuro mugenda muduha kubw'amagara yacu.
Urakoze cyane. Kuwa gatatu, buri wa gatatu nicyo kiganiro cy'ubuzima, ntaguciye mu ijambo buri gihe.
Hari abantu benshi usanga bitiranya indwara, ugasanga wenda hari nko mu cyaro iwacu aho twakuriye, ugasanga umuntu arwaye indwara y'igituntu none akayitiranya, cyangwa se ugasanga abantu arwaye nka sida yipimishije, ugasanga atangiye gufata imiti y'igituntu noneho bikaba byakurizaho kwahita napfa. Hari abantu benshi nagiye mbona mu cyaro iwacu bagenda babyitiranya, akaba yarwara sida akayitiranya n'igituntu, ugasanga cyangwa se arwaye igituntu bakamuha akato, gutyo bigakurizaho kwapfa, cyangwa se akongera akabyitiranya akarwara igituntu gutyo, noneho akazajya avuga ngo nta mazi nanyweye ngo kwa runaka ngo kuko ntayamenyereye, ugasanga akurizeho ubuzima bubi, agiye no kwivuza yarengeranye, ugasanga abaganga imiti nta kintu kimufasha kuko yivuje yarabanje gutekeranya. Hagati aho rero nagira ngo mbaze umutumire nimba yabasha kudusobanuriraho, ambabarire nimba yigeze kubivugaho, adusobanurire wenda hari si igihe indwara y'igituntu ishobora kumaraho umuntu kugira ngo ishobore kuba yamwica. Anagira inama abantu bashobora kwitiranya izo ndwara hamwe ari ebyiri, n'abandi bashobora gukekeranya ngo n'amazi nanyweye ntamenyereye.
Bikaba byabaviramo no kuba bakeka no kuba baruruzwe cyangwa ibindi bishobora kubateranya mu miryango.
Ikibazo nicyo nari mfite, murakoze.
None Vincent, washaka kuvuga ko abo bantu bivura ubwabo bagerageza gufata imiti batagiye kwa muganga?
Barivura bakajya no mu miti y'Ikinyarwanda, babandi batanga imiti ugasanga bayibaha nyine, ari bwo benshi bagenda bapfa, ibimenyetso ndabifite birahari.
Urakoze cyane.
Nshuti mwese, rero mukunda Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twari bafitiye kuri iyi saha aha ni wegarukiye. Tuboneye akanya kugushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fazil Gebeyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Kuri micro twari kumwe na Ange Fidene Yongabo, tukaba rero tubashimiye mwese kuba mwaduteza amatwi, tubifuriza no kugira umugoroba mwiza, tubibutsa kandi no kubandanya mutumviriza mu biganiro byacu mushobora gukurikirana kuri Facebook, kuri adresse yacu ya email radio yacu @voanews.com. Ushobora kandi no kudukurikirana no kuri site yacu nkuko mubimenyereye. Rero muntasubiye kurambirana, ndabifurije kugira ibihe byiza imbere ko mukurikirana amakuru yacu akurikira kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.